Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwe turi kumwe uyu munsi ni kwa Mungu itariki 6 y'ukwezi kwa 5 mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhinga mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Unikije. Ku munsi wa gatanu heze urwego rw'igihugu cy'Urundi rujejwe kuginduza ibinyamakuru n'amaradiyo sense rwafashe ingingo yo kugabisha ibinyamakuru n'amaradiyo amwamwe rwongera ruhagarika amaradiyo akomeye arimo Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atari munsi ya 6. Urwego sense ruriga amaradiyo hamwe n'ibyo binyamakuru ko byarenze amategeko agenga umwuga wo gutangaza amakuru. Iyo ngingo ntiyakiriwe neza n'abarongoye radio Ijwi rya Amerika. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yarasohoye itangazo rigira riti Ijwi rya Amerika ririyamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo byo gutangaza amakuru mu kiringo cy'amezi 6 yafashwe na Leta y'u Burundi. Ingingo izotangura gushwa mu ngiro kuva ku igenekezo ry'indwi ryo ku kwezi kwa 5. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego w'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza iradiyo Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Ati abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika baziye amaso ku iradiyo Ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho, amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande ibibera hirya no hino ku isi, ari naco gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru imvaho muri bihe bihambaye igihugu kirimo. Ayo makuru arateye agahinda cyane cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo ya cu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye by'u Burundi. Mu gihe rero urwego sense rwoshira mu ngiro iyo ngingo ni ukuvuga kwirangira Ijwi rya Amerika itazosubira kumvikanira ku mirongo ya FM kuva ejo ku munsi wa mbere mu Burundi. Mbega mwebwe iyo ngingo muyibona gute? Hari ikintu mubona cokorwa kugira ngo iyo ngingo yo kugara iradiyo nkuko abanyagihugu kugara iradiyo yizigiwe cyane rwose na bose nkuko abanyagihugu bamwe bahamwe n'abanyapolitiki bose bama bavyivugiye cokorwa kugira ngo iradiyo Ijwi rya Amerika ibandanye ku mirongo ya FM atankumanzi? Mbega ibihe iyo radiyo ngingo yoba yo kugara iyo radiyo ifatiwe ko vyo babifise insiguro? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye umukuru w'urwego sense Mushirantahe Karenga Ramazan. Mwiriwe neza Mushirantahe Karenga Ramazan.
Mwiriwe cyane kandi ndabashimiye Fredy mwantumiye kuri iki kiganiro.
Murakomeye ngaho?
Turamahoro cyane Burundi, turakomeye, bigenda neza.
Yego, turahiwe rero ko tukuse ngaha anashaka mutubwire ikintu nyamukuru catumye mufata iyo ngingo ikabije ika nkuko tumaze iminsi tubona makete y'abarundi eka bakunda Ijwi rya Amerika, haba abanyagihugu basanzwe, abanyapolitiki bose bavuga kuri radio yabaha amakuru nyayo y'imvaho iyo ngingo mwashyize ku gute?
Ubwa mbere mukwiye kumenya yuko urwego sense ni urwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga ni urwego ruri hagati abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo, mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko yo guhanana no kumenyesha amakuru, amategeko y'igihugu, amategeko mpuzamakungu n'amategeko ngendegwa ko y'umwuga. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya Iwani ya Vol Amerika, ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko, zikorera ku mategeko ya sense, zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twace tubandanya tumva yuko Voix d'Amérique ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radio cyo ni cyambere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri nuko tuko turaraba tumviriza amakuru twaciye dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi ukatusanga hariyo n'umutahe mboza makungu waratanzwe kuri abo bantu tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biraca ko tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usasanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru musanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose muri rusange. Rero n'ibyo
mwavuze ikibazo cyo kumva ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradio murafise uhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha amakuru y'umushyana he Ramazan Karenga murazi ko hariho uburyo bwa none kubwo gushobora gufata ibiganiro byatangajwe n'indi radio bigashyirwa ku yandi maradiyo aho mwaratoje neza mubona ko maradiyo akorana n'indi radio Ijwi rya Amerika.
Twaratoje neza cyane umuvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turazi ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora. Ibyo tuvuga rero twebwe ni umuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakwiye kubimenya icyo twita frequence. Frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT, Agence de Régulation de Contrôle des Télécommunications. Hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri izo radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukaca usanga hashamo voile d'Amerika. Icyo ni kosa rikomeye nongaho iwanyu muri Amerika nirya kera mora mwita radio pirate kandi ndazi ko nongaho muri Amerika bidakogwa. Ubuhinga turabufise twarabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana ibijiji iwanyu umwengo si ubwa mbere mubyumva abumviriza radio umwengo si ubwa mbere turabizi rero twagize turatohoza n'ubu abashaka bagerageze n'ubu bumvirize bafyonde kuri uwo muhora kireze umwama wucomoye watubandanya kandi turazi kumara mufitanye amasezerano mugacisha ibiganiro kuri izo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko. Ariko mu gihe rero iyo radio imaze kuzagwa bamaze kwitwa yuko bacumuye umuhora w'iyo radio tukaca tubandanya ibibandanye isamiranya kuri Voice America turabona icyo ni ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko kifisa matege kwa genga maradi.
Iyo ngingo isa ni ya jengi chaduka chana chane aho novuga kuri radio Ijwi rya Amerika ikintu cyo cyaratumye mufata iyo ngingo ata n'uguhanuza canke ata n'ukugabisha cyo ari iki?
Ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utarekuwe n'amategeko aho ndi tugabisha ni nko busoma nk'umuntu usanze yinjiye mu nzu ata uburenganzira afise ukaca wumva yuko ari mu nzu atanguye gufata ibintu byo mu nzu akaca yikora uko ashaka. Ni ukuvuga rero ibintu ntibirinda kugabisha cyane cyane nk'ibyo byo kuvuga ko maha y'akazi abantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Jewe nyine ku bwanjye naravuganye nabo mu muri ngaho kuri Voice America tukavugana kuri telefoni nkababwira twumvise ibi n'ibi 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 muragerageza murabe yuko uwo mutahe mpuzamakungu uwo muntu iyo yararungiwe ku mutahe n'ibyo biza ngaho bitakonona imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'Ijwi rya Amerika. Ibyo narabivuze ababizi bari ngaho tohoza twaravuganye ku matelefoni.
Hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muvuze muribaza ko ubwo burenganzira bwo gukoresha iyo mihora bwatanzwe na radio Ijwi rya Amerika mu gihe bwa batatanzwe n'Ijwi rya Amerika nti urwego CNC rwa rufite amakosa.
Oya nuko wibaza uko bigenda muri mategeko agenga amaradiyo. Twebwe twatanze umuhora tukaba twawucomoye kandi mwamwe musanga muwukoresha kuva kera n'abandi bantu bakoresha uwo muhora mu masaha iyo radio yahuri baha umwanya kugira ngo mukeshe ibiganiro marabikisha kuri uwo muhora nyine. Ni ukuvuga rero nta gishaca cyahindutse, icyahindutse ni uko mwabandanyije mukoresha uwo muhora kandi iyo radio yaramaze kuwugaba niyo hari ubudasa buri ngaho. Kuvuga yuko tutari tubizi tutari tubizi ariko mu gihe babandamije babukoresha badasabye uruhusha kuko umuntu wese abanyagihugu batumviriza bakwiye kumenya nuko uwo ari we wese akoresha iradiyo akoresha televiziyo yuzuriye ikinyamakuru ategerezwa kuba yarusha uruhusha wa CNC arwo rwego turongowe. Mu gihe rero ari iradiyo naho iba ari mpuzamakungu yahaye uburenganzira bwo gukoresha umuhora batahawe kandi waramaze gutomogwa murabone ko ayo mategeko sahaye ubwa kabiri ibyo tuko turavuga yuko hari umuntu arondega n'ubutungano bwo Burundi hanyuma radio mpuzamakungu za Voice America yemegwa ku isi yose mwabivuze ikajitanga kazi ku muntu uwo ngo n'umunsi ngari wanyu muri Amerika Ben Laden akazi uko no munsi akazi wacu Burundi tukamuha akazi muri radio y'u Burundi abanyamerika bo kwemera ko tumuha akazi ngari kuri radio y'u Burundi kandi arondegwa n'umutayimbuza makuru
ariko uburorero mutanze n'uburorero bw'abantu babamaze gukwitwa intahe mu gahanga abo muvugani baza ko atantahira irabakubita
barashikanye mu butungane Fred barashikanye mu butungane barahawa kanya ko kwisigura mu butungane n'umutawe uratangwa
tugarukiye cyane cyane ku banyagihugu kuko nibo bagiye kuhahombera cyane gose murabizi mushanahe karenga ramadhani ko iradio ijwi y'Amerika irimo radio yizewe cyane rwose atanga amakuru y'ukuri abanyagihugu baramaze kwandika batari bake eka n'abanyapolitiki batari bake ku mpande zose ayo mezi atandatu abanyagihugu bashobora kumviriza umurongo wa FM ku ijwi ry'Amerika muzo bisigura gute ikintu cyakorwa n'ikiye kugira ngo iradio ijwi ry'Amerika ibandanye ku murongo FM
ubwa mbere abantu bakwiye kumenya yuko iyo ngingo ntabwo ihuriye nuko hoba hari ituka kibi hagati ya Voice America n'u Burundi cyangwa na leta y'u Burundi ibyo ari byo byose by'amategeko bigumara by'amategeko icokorwa mu bisanzwe ingingo dufata muri CNC ni ingingo mu bisanzwe zikogwa kugira ngo tukosore utunenge tuba twarashitse kandi tukunda gushika ariko rero abafatiye izo ngingo mu bisanzwe hage barafite uburenganzira bwo gusubira kwandika bakandika batwandikira cyangwa bandikira bajya mu butungane birarekuriwe ingingo zifata na sente zijya mu butungane cyangwa bakatwandikira mukasigura yuko iyo ngingo soba twarazifashe twarenganije hanyuma tukaca dusubira dugahura tukaraba yuko ibitekerezo muduhaye yuko bisigurika kugira ngo izo ngingo zisubigwemo ariko ibyo byo byose si ukuvuga ko ndagi nabanduka twe turafata ingingo ku bijyanye n'izo twagiye turaraba kandi turafite n'ibikoresho byo kugenda tumviriza tukanafata n'amasanamu n'amajwi tukaraba tukabisuzuma abantu bakicara bakaraba koko yuko amategeko agenga umwuga akurikizwa ariko kuvuga yuko ijwi ry'Amerika rikurikizwa abantu bakagenda bumviriza amakuru bivana naho uherereye izo radio ndazizi neza narazikoreyemo ubuhinga mukoresha turabuzi neza imyaka namaze mu buhungiro muri ivyo bihugu ndazi ukuntu mukora kuvuga yuko bumvirizwa bivana n'umuntu yumviriza ariho umuntu yumviriza amakuru akatasanga yuko muhengamye cyangwa mudahengamye si kubera ko muba mubishaka ariko kubera ko hari igihe batatohoje bihagije ukaca usanga rero ari inkuru nyinshi zituma ibindi bihugu bibona yuko zihengamye nicyo kibazo kiri ngaho ariko kuvuga yuko Voice America isumbya izindi radio ku isi yose no mu makungu aho hari n'ikibazo umuntu ashobora kwibaza bivana naho umuntu aherereye
ego ivyo nibivugwa n'aba banyuwanyu biradio ijwi ry'Amerika ariko reka tukiri kuri icyo kibazo nyine hari abantu bashaka kwibaza ati mbega ibihe byo ibyo bihano bifatiyemo nta ruhara bifise mu byerekeye ibihe turimwo n'ibihe bihambaye cyane rwose ubu hariho amatora ariko araba azoba vuba mu kwigenekezo rya 12 ry'ukwezi kwa gatanu hari abantu bafite amakenga nkaho mubabwire iki
oya mu byukuri reka ndabahumurize naho bihuriye na politike uwo muko muravugana n'umuhinga uwo ashaka kwibaza politike agenda zirondera handi hantu aho politike ziri je ndabwo vya maradio kandi ndabifite ubuhinga ndavyemeza ku isi yose ushaka kuvyemera avyemera twebwe na namwe bihuriye n'ivya matora mu gihe ari makosa kandi si juri Amerika gusa twahanye si BBC gusa twahanye tora nahanye n'ikinyamakuru cy'igihugu cyandika mu Gifaransa cyitwa Le Renouveau na wenyine baragize amakosa turabahanye amezi atatu bagahagarika kutangaza no kwandika ibyo twabonye yuko bitajanye na politike kwandika makuru ariko kubijanye yuko uboba baragize ikibazo n'ibi bijanye n'amatora turi mu byukuri gihe kubwanje nabona yuko atana hamwe bihagaze nuko gusa usanga byahuye ariko twebwe uko twibaza nuko ubwa mbere Voice America bakwiye kutwandikira bakatubwira ko ingingo itashimishije nko kumabivuze hanyuma natwe tukaraba izo mvo zizo bazatanzwe na Voice America turabe yuko zijanye n'amategeko yacu hajya murabona igihugu cyose kirifitiye amategeko kandi singahe watu gusa mugira ibibazo no mu karere mu bindi bihugu duhana imbibe no mu bihugu bya kure bijya by'Uburusiya ibihugu by'Abarabu muri Afrika n'ingorane murabizi n'ubihije turabizi ukuntu mwebwe mubona amakuru natwe uko tuyabona usanga bitandukanye ariko ikwiye guhumuriza abantu nuko ndibizobuza yuko abantu bakurikirana amakuru mwabivuze namwe murafite short wave murafite onde courte barashaka kuyumviriza kandi Burundi ni igihugu cyo cyane umuntu yumvirije FM hakurya y'iyo bibe arashaka kumviriza ari no Burundi cyo si nikibazo ariko tuye mugiye umuhora utangwa na leta y'u Burundi hanyuma kuri uwo muhora nyine tukagenda tumviriza andi matangazo murabona ibyo nibikogwa n'ugahi wanyu nibikogwa twarabibonye
muravuze ko mugihe mwokumva imvo zitanzwe na n'ijwi rya Amerika mukumva ko zijanye n'amategeko mwoca mufata ingingo muri ko muvuga ko ayo mezi atandatu atorinda gushika kugira ngo Voice of America isubire kuronka imirongo ya FM
aho nta kibazo kuko taranabikoze nibyo dukora umunsi ku munsi ndabaka nk'akarorero hariyo radio y'abadandaza yitwa Radio CCB FM nabo nyine bigeze kugira amakosa tubafatira ingingo yo guhagarika ibiganiro byabo hanyuma baratwandikira barasigura barerekana aho bagiriye amakosa naho natwe twari tukwiye kubahanura hanyuma baratwandikira inama ya bose ya sente turasubira turahura turatezura iyo ngingo barasubiye gusamirana kandi baranashike n'ikindi kinyamakuru cyandikira muri izi nzira zazo z'ubuhinga bwa none cyitwa igihe.be nabo nyine baragize amakosa turabahana barasaba ikigongwe bakerekana aho bagiriye amakosa nabo nyine turatezura babandanya bandika ni ukuvuga rero icyo tuvuga ni uko naho twoba turi mu bihe bikomeye by'amatora naho twoba turi mu ngorane turi mu ntambara nicobuza yuko iradiyo yatangiye ikinyamakuru cyagize amakosa ngo gifate mu bihano abantu bakaca bavangavanga n'ibya politiki ibyo ari byo byose iradiyo mbuzamakungu zivuga i Burundi ni nyinshi RF nayo nyine ko twayihanye iyo twayihaye gasopo twarayihaye gasopo na hanyuma hari n'izindi radiyo zindi ziri ngaha za radiyo z'Ubushinwa hariyo za radiyo za Deutsche Welle ko bubo tutabahanye twahanye Voice d'Amerika kubera iki izo nyungu tuba dufise muri Voice d'Amerika ntituzifise kuri Deutsche Welle ntituzigire kuri radiyo Chine International ntituzigire no ku yandi maradiyo abo yatamirana ngaha i Burundi twese tuvuga ni uko igihe icyo ari cyo cyose batwandikiye tuzuviga nk'uko twagiye turiga n'izindi mari zagiye zirashika ariko byo ari byo byose twe ni urwego rw'igihugu rugenda kugira ngo ruringanyize ibijyanye no kuhanana no gutangaza amakuru kugira ngo ujye wumviriza amakuru nawe nyine afite icyo avuga twakira ibirego by'abantu basanzwe ibirego murazi ko na leta y'u Burundi yaranatanze umuco iravuga yuko mwege senze igihe cyose muzobamubonye yuko amakuru atangaza kishwa mu maradiyo mbuzamakungu cyangwa maradiyo ngahe iwacu ugenda mufata ingingo murabe yuko zibereye ibyo byo byose nakubwiye yuko bijya mu butungane kandi na undi muntu ari hejuru y'ubutungane ari mu Burundi cyangwa ari muri Amerika
igume tuzeye ko radiyo ijwi rya Amerika zizoshobora gusubira ku mirongo yabo mwumvikanye kuri ayo matati mufitaniye kugira ngo abanyagihugu eka n'abarundi bose n'abanyapolitike ku mpande zose baze baronka amakuru y'imvaho tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Moses. Moses mwiriwe neza?
Hello sana.
Moses muri hehe?
Neza neza muri Kumaranga.
Yego izina ry'ikirundi ni nde?
Niyonkuru
Moses. Turi kumwe n'umushyirantahe Karenga Ramazan akaba ari umukuru w'urwego sense turi kuvuga cyane cyane ku ngingo yafashwe kugira ngo guhagarika amaradiyo amwe amwe n'ibinyamakuru mu kiringo cy'amezi atandatu murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ego ndekamaze na miramutse waserukiye ikigo cya sense mu gihugu cy'u Burundi kamahe na miliyoni eshanu
yarakumva duga ku ijambo
ego gusa ikintu bishaka gushyikiriza ni uko ingingo ziba zarafashwe zo guhagarika amaradiyo amahame barabe neza ko ziba zarafite amategeko kugira ngo nibiba byaraciye mu mvo za politike kuko ziracika kuko narumvise igihe ingingo zafatwa narumvise abantu benshi barabyotse mbere izo ngingo ntizirazafashe ku mvo za politike na cyane cyane ko igihugu cyashimije amatora ngo ntizirazafashe mu ngingo za politike ikintu nacyo nagomba kubwira ni uko gusa niba byo byo na vada amerika nimba yaba yarakose nikagira ikosa nuko yogire kagira kagira ikigongo cyane kandi kicete nimba bona ko yarenganije hanyuma bakagira bakijya kuri de nikamacho ya bado bakoze hanyuma bagatunganirizwa nabo nyine ko ndibaza ko mabanye gihe mu Burundi yifuza ko ababumviza vada amerika kandi de ko besha yinjiza jana kwijana ariko turayumviriza natana cyane ayo gusa nuko nimba hari amakuru yo yarashikirije nagenda byibuka ko hari nawe kuri yarashikirije ku Rwanda Amerika ariko nkaba mbona yuko amakuru sinzi ko yaba yarake mategeko aje mbona ko nuko yarake kuri amategeko kuko naje byibuka ko nkiri ku ishuri na warake mu ngo umwese na kuri nawe shije mu kabisa nuko Rwanda Amerika hagiye kimwe cyo rimwe na rimwe amakuru ukunda gushikiriza urakunda gusanga yashyize mu kamwe gakenuje mugati na kantu ko kurengera kuko nimba habaye motivation makuru makuru ndibaza ko na motivation bikwiye kubamwe kuko abantu baba bakora ibyo ni benshi bashobora ku iradiyo n'ikintu kigize igihugu iyo iradiyo imaze gusa n'isi kugize gatonya igihugu kirashobora guhungabana murakoze nako kana cyangwa
ikintu yego be Moses ni inkuru iradiyo ijwi ry'Amerika irimo amenyesha makuru banonose umwuga bagerageza uko bashoboye kose kugira ngo eka amateko agenga uyo mwuga bayubahirize ariko reka duhe ijambo umushentahe karenga zamanzani agira icapuze ku vyiyumviro bibiri mushikirije icambere na mbere cerekeye niba atamvu za politike eka nico kibazo nyine ca Rwanda Amerika duga ku ijambo umushentahe karenga ramazana
ega ariko bwa mbere ndamushimire Moze Sivi yavuze nivyo nanje nivyo nari navuze yuko mu gihe amategeko uwo ari wese abona yuko yoba yarenganijwe cyo turemeje cyese yuko barashobora kutwandikira tukabyinga hanyuma tukaca tubikura mu nzira natwe twisuzuma amategeko y'igihugu nayo amategeko mpuzamakungu ariko nsubire ndamwibuse Moses ubu buhinga bwo guhanana no kumenyesha amakuru nabwo bufite abazungu gusa cyane mu bindi bihugu mu bibaza yuko bikomakomeye twe twakoreye hano iwacu mu Burundi no muri ibyo bihugu twarabikoreyemo turazi yuko hari igihe dushashika utunenge nabo nyine ugasanga basamaye batakurikiranye neza ibigenda muriruka igihe iki gihugu cya Amerika igihe cyatera Iraq batubwiye yuko barerekanye mu maradiyo yose yuko harabaye ubuhinga bwo gukoresha ibigwanisho by'inganda abanyamerika bageze hariya ibyo bigwanisho by'inganda gushika no mu kindi kigeze tubibona ariko byarabuzwe n'izo radiyo hanyuma ikindi nacyo ku bijyanye n'akazi ka yuko baba byagiye muri politiki ndabarahiye yuko nta kibazo cya politiki cyagiyemo kuko uno munsi narabuze yuko sense yuko bafashe ingingo yisunze leta icyifuza cya leta y'u Burundi sivyo na gato kuko n'ubu tubasigira yuko nabo botwandikira n'uno munsi nayijya ejo twe tuzovyiga bive mu nzira kandi babandanye bakurikirana iby'amatora ahubwo nacyo nibyo twifuza yuko abanyamerika cyangwa bari hanze bose bokumviriza bagakurikirana ibiganiro byacu bitaciye muri za redio zacu zonyine ariko nizo ziri hanze nazo nyine bakabumviriza kugira ngo abantu bategere neza ibyavugiye muri Burundi n'amaradiyo y'u Burundi n'ayo hanze boba baje ngaho n'ubu si ukuvuga ngo tuhagarisha abanyamerika kuzagukorera ngaho iyo ni radiyo ariko abakozi baba Vala Amerika abakozi bakorera mu karere batusabye bakaza ngo tuyifuza kuza gukurikirana amatora ngaho mu Burundi bazoza kandi n'uruhusha tuzobaha nibashaka bagendere mu gihugu cyose ariko cyo twakuye ni umuhora gusa cyacyo tucomora nuko ni umupangayi mu gihe atakurisha amafaranga umubwira kinjura gende ugayinzu yanje gende upange kumubanye nuko byagenze
ariko n'uyo muhora ndumvise ko muvuga ko ushobora gusubira kugurugwa mu gihe amatati ahari mu yumvikana ko
aho nta kibazo na gato nicyo dushinzwe nicyo dushinzwe kugira ngo tutunganyirize bose voix de l'Amérique nabo bandi batubwira twebwe tumvirije aho sinabagiye n'ibindi ku bijyanye n'ibiganiro hari igihe mushishe ibiganiro tukaca tumviriza natwe bandi bahaye ijambo uwundi muntu yo yavuze muri ibyo biganiro birakunda gushika kandi turafite natwe ubuhinga bukumviriza icyo tubabwiye niko tubizeze nuko izo ngingo si kuvuga ko arinda banduka ubwa mbere ngo tuwandike tuzoziga turabe ibirego ariko ubwa kabiri ni umuntu atashimishijwe arafise uburenganzira wo kuja mu butungane kuko CNC urabye n'izindi nzego z'igihugu zikora akazi nk'akazi wacu niyo yonyine niko gogogo nyine rufise ingingo zigenda gusubirwamo n'ubutungane gusa
murabona yuko cyo ni kintu cyiza cyane kandi kwizo kujya mu butungane n'icyo twese duhanura ariko nitwoshika ngaho mu bisanzwe mubonye ko muba muragize amakosa none munyemanze byogenda gute kutwandikira tukabimenya
hanyuma
natwe tukajya tutezura nta kibazo cyane tubikora nibyo dukora iminsi yose
muratubwiye ko muzoca muvyihweza kandi mu gihe cyumvikana kugira ngo tubandanye tuvuga amakuru yerekeye ukuntu amatora ikanisekeza jya amatora kwiyamamariza ayo matora bizoba biko biragenda nibyo
na kibazo na gito mutwandikiye na bindavye manze ariko bizaje bose menene yuko nanjye bari injiji ya Amerika nanjye bari injiji ya Yemen je nakoze muri zo radio muza makungu nawo nyene barakunda nawo nyene kufata ingingo kuri Margaret Thatcher nakoze mu Bwongereza mu gihe cy'intambara cya Malwine niyo narindi narabonye no muri Deutsche Welle mu Budagi igihe Budagi bwaza kungana bamaze kumvikana bakaza kuja hamwe bose niyo narindi ndazo kunereza radio muza makungu zikora hari igihe bishika nabo nyene bakafatirwa ngingo mu gihugu nyene ngaho icyo gihugu nyene kikabafatira ingingo ariko rero twe bito tuvuga nuko tushaka gukorana neza na Voix d'Amérique tushaka gukorana n'izo radio zo hanze ariko nabo nyene bamenye naho ari agahugu gato igihugu gito n'u Burundi nibishoboka yuko mu hakazi umuntu muzi neza yuko aronderwa n'ubutungane mpuzamakungu iwanyu ndabivuze ndemeje yuko uno munsi Ben Laden akazi wacu agakora tukamuha akazi yabasha uwo munsi nyine mu Burundi buza bwafunze kuri karasa yo y'amakungu
ariko nta Murundi yoba yakoze ibyaha bingana n'ibya Ben Laden muratwa ari
umwicanyi n'ubutungane Fred ubutungane nibwo buvuga yuko uyu muntu yakoze amakosa akabije akomere ku butungane ubukore nibo buzoduha inyishu bukaca butubwira aho amakosa aherereye aho kuja gutangura abantu bavuga ibyo batazi ariko ibyo ari byo byose ibyo bihugu byahe bikomeye byari tura harabibayemo imyaka irenga 24
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Thierry Thierry muriwe neza
Frederic
muriwe neza muri hega Thierry
ndi Bujumbura mu Burundi
izina ry'ikirundi
nitwa Isaki.
Isaki murafite ikibazo murasiki mu biro turi kumwe n'umushyira ntahe Karenga Ramazani akaba arongoye urwego CNC rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi tuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
okay, reka ubwa mbere maze ndamushimire cyane Karenga Ramazani yisikiye umunsi kugira ngo adushikirize mu by'ukuri nido nido icyatumye bafata iryo ngingo ariko kandi ndewe nagomba ngire ko ndamubaza umuntu yari yaje ku Ijwi ry'Amerika ku munsi wa gatanu musi ingingo nyine ifatwa yari kaganira na Diane nini nahazwe ujya mu menyeshamakuru wanyu yaragaragaye neza yuko atabintu atansigura afite yari kuduha kuri iki kintu yaragaragaye yuko atabintu byise akiziko nagomba ndamubaze iyo bagira bafata ingingo baraje hamwe bakajya mu nama hama bakavuga bati turafashe ingingo iki cyangwa ingingo iva hejuru hanyuma bakabona kuyishyira mu ngiro gutyo hanyuma hari ikintu yavuze Frederic ngo yamaze imyaka 30 n'iyindi akora umwuga iyo iki kintu nacyumvise ndavuga ngo umuntu yigeze gukora iki kintu imyaka nk'iyi atuka afite uburambe mu kazi rero nagomba ndamubaza akabazi mu maradiyo yagiye arumva cyangwa mu maradiyo yagiye aracamo agenda arakora araho yigeze yumva leta y'icyo gihugu yinjira mu buzima bw'iradiyo ikavuga ati uwo mumenyeshamakuru ntidukeneye yuko akora muri iradiyo agomba ahanyishure mbere ngire ko niyamiriza ikintu yavuze ngo hariho abantu ngo bakoze ibikorwa nk'ibya Ben Laden icyo kintu nibaza ko ikigo bifite uburenganzira bwo kubivuga nibaza ko byovugwa n'ubutungane nk'uko yabyemeje rero icyo kintu nibaza ko atabice mu Burundi nta bateroriste dufite bangana na Ben Laden hanyuma iyo ariko arahakana tubwira ngo CNC ngo ni urwego rw'abahinga natwe tuzi ingene CNC ibyaho ko tuzi yuko hariho influence kugira ngo ino komisiyo ishobore kuja turazi yuko ishyirwaho n'abategetsi ino kintu rero nakiduhakanire cyane turazi ko hari umumenyeshamakuru na politiki cyacu rero icyo navugiye ko ngo politiki itabizamo turazi uko ishyingwa hanyuma hari ikindi kintu yavuze Frederic ngo uyu mubashaka nimwe mwakimubajije ngo kino gihe cyari igihe kibereye kugira ngo ingingo nk'iyisohoke nibaza ko kugiye ku bwanjye iyi ngingo ntiyari nizere bibereye ko isohoka ku gihe nk'iki kuko n'ikintu kigamije guterwa abamenyeshamakuru kugira ngo hageze yuko baterera ibyiyumviro cyangwa bafata ibyiyumviro by'abanyagihugu ngo babishyire ahabona bazogira ubwoba mu gihe kizaba turi mu matora no mu gutanga inkuru bazitangana ubwoba nibaza ko atari igihe kibereye ufatiye ku gikorwa kiza tuzabamenyeshamakuru berekanye guhera mu bihumbi bera mu 2025 barabonye ko berekanye igikorwa cyiza kandi bose bashyimye barazi rero akamara amenyesha makuru bamari igihugu mu gihe cy'amatora rero hari ikintu gusa yavuze cyangwa
sozera sozera
iradio ishobaye kuza igasaba ikigongo kumbure ikemera makosa ngo barashobora kugabanya ibihano. Kino kintu jewe no gishima, ahubwo mbwire ko nsaba abayoboye iradio yacu bashobore kubona nimba babona amakosa yarakozwe koko babyemange, hanyuma babone ko je gusaba ikigongo. Ariko nagomba mbwire ko mera heza mbwira uwo yaserukiye sense ndetse anayirongoye uriya ijwi rya Amerika si radio y'abamenyeshamakuru ariko ni radio y'abanyagihugu. Murakoze cyane Frederic.
Murakoze mushenai Aishaki Thierry, mushenai Karenga Ramazani, ibibazo nka bitatu n'icyumviro muduwe kujamu.
Urakoze cyane Thierry, nanje ndagushimiye kubona wambajije icyo kibazo. Icya mbere ngira ndakwemeze yuko no muri zo radio mbuzamakungu sishaka kuyivuga izina ngaha, ariko muri 95 hari radio yafatiwe ingingo yagiye kuvuga amakuru atariyo kandi mpari, hanyuma bagiriza umutegetsi wo mu bihugu by'aka karere kanyu, hanyuma bajye mu butungane, bajye mu nzira z'ubutungane baritwarira, hanyuma radio iriha amafaranga ari hasi y'amadolari 150,000 barayarishe. Niyo narindi narabonye ko baremye ko bagize amakosa, ayo mafaranga barayarishe muragenda mutohoze. Ariko cya kabiri cyo novuga nanjye nashime yavuze twebwe ndabisubiyemo yuko amakosa yuba yarakozwe, hanyuma twe tukayasuzuma, turayasuzuma koko kandi turicara gusenze n'urwego rufise abantu 15 hanyuma mu gihe tumaze kumva inkuru izo arizo zose turicara tukata tuzisuzuma. Mu kuzisuzuma rero turasohora ingingo. Ariko kuvuga yuko Diane yari Bujumbura atashoboye kubimenya, ari ingingo hajya dufata tutarinze guhanuza abari hanze y'urwego tumaze kubona uburemere bw'izo ngingo n'izo ngorane. Ni kuvuga rero kuri iki gihe turaba cya Val d'Amerique, twebwe nabivuze nk'izo zibiri, hari n'ibindi ntavuze n'ibijyanye n'ibiganiro ubundi tubihagira ko yabivuze Fredi, ari igihe bishika umwe akabona yuko yahengamiye n'uwundi akavuga yuko avuze inkura izo arizo. Icyo nubizeza nuko mu bisanzwe twebwe ngonda mubwire ukuntu ubwoko serivisi zitari rwa politiki, ushaka ubaze uri Burundi, ubaze neza abanyamakuru uno munsi kuva iyi myaka ibiri ndongo y'urwego uturaba n'imyaka wavuze 2015 wowe nyine wiyumishe, urabona yuko hari akarusho n'igihugu kigenda gicumbagira. ariko muri iki gisata cy'uguhanana no kumenyesha amakuru, ndashaka kukwizeza yuko intambwe imaze gukorwa y'umwumvikano hagati ya CNC n'abanyamakuru barabizi, dusigaye duhura habaye ingorane tukaca tuzirabira hamwe tukaca turondera n'umuti twese turi kumwe. Ni kuvuga rero uwo ni umuco twihaye kandi turazi kuzobandanya.
Yegome Salomo muradutega muradutunga mu kanya. Salomo ndaguha ijambo ariko reka nanyise ikibazo ushaka kubaza mushya ntaye Karenga, ko turi kutuvuga cyane cyane ku bintu byo kurenga amategeko. Mbega mushya ntaye Karenga Ramazani, mu gihe sense yosanga nayo nyine yarenze amasezerano yagiranye na Voix d'Amérique vyogenda gute ikagufunga iyo radio byose bigenda gute mu gihe na sense yosanga yararenze amasezerano yabaye hagati ya Voix d'Amérique na sense?
Nibyo nakubwiye tuwe ingingo zifatwa n'urwego sense n'urwego rw'igihugu. Naho mwene wacu muvandimwe yavuze yuko arazi ko ari rwego rwa leta rushingwa na leta, oya, hajya sense ni urwego rw'igihugu rushingwa n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, ingingo y'284 gushika ingingo y'288. Ni kuvuga rero bajya abantu bava mu bisasa bitandukanye byo guhanana no kumenyesha amakuru, bamaze kugenwa umwe wese agatanga icyumviro kuri abo yifuza ko bamuserukira muri sense, tukaca tugira amatora hajya nagiye hajya natowe muri abo bantu 15. Icyo ni cya mbere nagenda ndamubwire yuko ni urwego rw'igihugu abantu bajyamo baratorana kugira ngo baronke ibiro by'abantu 5. Ariko ku bijyanye n'icyo kibazo cya Fredi, nuko tusanze natwe ko tuba twaragize amakosa, ariko umuntu aguma ari umuntu w'urwego nabwo nyine ni urwego, hari igihe usanga umuntu yaba yaragize amakosa. Ariko twebwe ibyo twarabisuzumye neza tusanze ko twagize amakosa, ubutungane intahe ikashira nzenye ku gahanga, twe tuzokwemera tubimanga yuko ayo makosa twayakoze. Nicyo gituma navuze yuko ubutungane burahari, ariko hari n'izindi nzira z'umwumvikano ziri muri ayo masezerano wavuze zanditswe neza mu gihe abayimbari abayingorane hagati ya Voix d'Amérique na leta y'u Burundi irikishe kuri fence hariyo birangize neza ukurizo nzira ziva mu izongora ziva mu nzira nzima nakubwiye ni kubanza kwandika mukanegura muri izo ngingo iyo itashimishije vol Amerika nizo mubona yuko Muammar agize amakosa kuko si kuvuga gusa ko Muammar arenganije mutabanje no gusuzuma izo tubagiriza niyo byarakozwe hanyuma ikibazo umwene wacu yambagije nuko sinogereranya ibyakozwe na Bernard n'abandi ibi nibyo nabyivugiye uyu muntu wanyije hanyuma tubiravye njyewe n'ubutungane gusa nibwo bwonyine bushobora kubwira umuntu wewe uburemere bw'amakosa waba warakoze n'ubu ariko ibyo byarashize tubivuze simbona ko ari icyaha kiri ngaha
ego twizere ko muri iki gihe cyane cyane ku ijwi ry'abanyagihugu twizere ko ari impari cyangwa ari ukura habaye amakosa bitazofata igihe kirekire kugira ngo amakuru abandanye gushikira abanyagihugu eka n'abarundi muri rusange bakunda iradiyo ijwi ry'Amerika muri iki gihe nawe turi kumwe kandi n'umunywa wa iradiyo ijwi ry'Amerika Salomo Ibeneza
hello
muratumva
ego ndabumva
muri hehe Salomo
kende mu Burundi n'inara ya Matamba
izina ry'ikirundi ninde
ni Merak
ninde
Merak Salomo
ego me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
ego jewe kubwanje n'inyagi kumutoya twatumwakije ku uko tubona ingingo ya 17 twebwe nk'abanyagihugu ku ingingo ya 17 yari nziza kubera ari ingingo yo gukemura rimwe na rimwe amaradiyo n'inyamakuru bishaka kurenga 7 ku bwacu rero tuvuga twufatiye kunyifata kenshi uko tuzakurikirana radiyo ijwi ry'Amerika imwe nikora aho akenshi ubona ko bo bavuga inkuru nyinshi zitari ekiribwe ukabona ko nyine bafite ibyo bafatira ko na cyane cyane nko ku ruhande n'iyo habaye agakosa ku ruhande rwa leta niho ubona ko ijwi ry'Amerika nabyo bakavuga cyane ariko ku bikorwa byiza bikorewe kuko na leta ku banyagihugu nawe tubona ijwi ry'Amerika rivuga byinshi nk'akarorero ubuye igihugu cyacu kimaze imyaka kuva 2005 kiri mu bihano mugabo wese waca kumwe gihemba abakozi ba leta ibikorwa byose birabandanya ikomine ikihabwira n'amajyana 5 yo kwiteza imbere mugabo ntitugira tubona aho ivugira na ikarita kubaza ati mbega bimeze gutse mu bigenza gutse kugira ngo mushobore kubaho igihugu ubuye cyacu tugeze ku bice birenga 24 ku bice dukoresha uburyo bwo kugira gutya cyacu batashanyu ibyo byose kubona ko bwigira bwa leta ariko ntitubona aho bagira ikiganiro abagira muri leta babaza ati mbega mu bigenza gutse bigenda gutse mukuru igihugu cyacu ukabona asabwa iyo ari akajya guhana n'abanyagihugu akirirwa afite isuka afite ariko nubwo katafari ibyo byose ntaho tujya tubona ijwi ry'Amerika rigira icyo ribakije ibyo icyo rivuze ariko iyo hageze ibiganiro bitabaye cyane bitageze neza ukabona ariho bahagurutse ubwashyo rikabona kuri izo nkuru zose yaduha kimeze neza tugakwiye ku bw'icyo ariko ntibavuge ngo iradiyo ry'Amerika ngo ibaye radiyo ngo yizewe n'abantu bose mu buryo mwanditse ngo yizewe n'abanyagihugu bose nibaza ko aho oye mwamwihenze mwabaye nka wa musambi wava ngo ndimwita kuko ntimwari kuvuga ko mwizewe n'abanyagihugu bose ahubwo abari kubavuga ko mwizewe n'abanyagihugu bwabo niyo kuvuga twebwe ko uvuga ko amezi atandatu akwiye kugira ngo iradiyo ishobore kubaho yitoteye hanyuma mubwire mugaruke muduhe inkuru zitomoye muduhe inkuru mutohoje muduhe inkuru zihuza bose muduhe inkuru abantu bose zizahunga zizamukoze kuko ijwi ry'Amerika akenshi tutabonye umenga yitaho cyane ibikorwa byiza bya leta
Salomo urakoze cyane ku cyimviro mushikirije ariko no kubwira ku cyimviro mutagisangiye n'abarundi benshi kuko abo barundi tuvuga n'abarundi bandika n'abarundi bashikiriza ibyimviro byabo ku radio ariko reka ko mwashikirije ibyimviro tuhe na kanya karenga Ramadhan agire ica akivuze ko mu kanya gato
nivyo navuze Fred kuko urabona nguwe n'umunyagihugu ari hakugiye ku rubego rwa Tanzania mu ntara ya Makamba tumujimire nawe nyine kubera ko yatahuye ibyo twebwe muri sentire dukora murabona yuko mu gihe amakuru yatanzwe n'ibyo bya Amerika abanyagihugu bari ngaho iwacu bamwe bararemeza neza yuko ayo makuru atangajwe ameze neza, ariko mu bisanzwe mu kamere mu muri iswari akahise kama radio kuva kera kushika uno munsi, si kuvuga ko abantu bose bumvirize radio cyangwa bakurikirana na televiziyo kose bateguza guhuza mu byumviro, bivana n'umuntu nawo aherereye yuko yemeze yuko ibivugwa ari byo, ariko kumbwira yuko ibyo bya Amerika byuga byora rifise igenja kurusha iradio y'ibindi ngaha i Burundi cyangwa iyindi radio mbuza makungu. Icyo ni ikibazo kijya muri saison radiofonike abantu bakagira ubuhinga kugira ngo bagire irya twita rapport de coute. Ibyo navyo ni ubuhinga, hari ibigo bibijejwe ari mbuza makungu cyangwa ari mu karere, nibyo bonyine bokwemeza yuko iyi radio cyangwa ayo matangazo batashyisha, kuko turafite ubuhinga turabizi ngo naho ujya none wacu ari Bujumbura yibagije yuko noba ndiko ndavuga ibintu byo gusaganya byo ndazi ko mu bantu bazi ubuhinga muri aka karere kacu ku bya radio ndazi yuko ndabifite ubuhinga, kandi ibyo mvuze ni by'ubuhinga nta politike ishyiramo. Ujye kumbaza politike ndayizi nayo nyine mu kimuko wa politike ndawuzi, ariko jewe ndiko ndavuga by'ubuhinga. Nifuza rero ivyo vyifuzo bari Amerika muha mufise muzo bizane hanyuma turabe aho tuba tucyaranyereye tukagira amakosa namwe tukaraba aho mwagize amakosa tukaca duhuza, natwe turifuza ko bari Amerika igaruka ikasamirana i Burundi mukabanda bimunyumviriza muri hanze nabo bandika bandike, ariko igitigi cy'abantu bandika n'abumviriza hano ugiye kumbwira ngo abandika nibo benshi kurusha abumviriza ngaha, ivyo ni ibintu umuntu arinda kubaza akaba uhinga yuko bijyanye n'ibyo
ikibazo. Turiko turaba mu kigihe cy'ikibazo cy'abantu umurwi canke igitigi cy'abantu bumviriza iradio ijwi rya Amerika, ni ikibazo cyo kuba iradio ijwi rya Amerika hamwe n'indi radio mpuzamakungu byarahagaritse mu kanya gato, icyo nicyo kibazo gihambaye cyane rwose. Naho kubyerekeye kuraba igitigiri cy'abantu batwumviriza ijwi rya Amerika rirarungika uko imyaka ibiri iheze, abahinga babinonosoye cyane rwose, Ramazani murabizi Karenga, abantu bashaka kujya gutohoza ukuntu iradio yumvirizwa ivyo biharuro bihari abantu rero, icyo ni ikibazo nibaza ko twagaruka ku wundi munsi. Ikibazo gihambaye cyane rwose ni kicerekeye ingingo yafashwe n'urwego sense. Tubibutse kandi ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kubona Leonce muri neza. Leonce mwacumba Leonce, nibaza ko utafashe telefone mu kanya dushobora guha umurongo uwundi bunywanyi iradio ijwi rya Amerika. Uratwumva?
Halo,
uratwumva?
Yego ndabumva.
Yego muzimye radio kugira ngo dushobore kumvikana. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego mbo icyo nashaka gushikiriza ni ku bijyanye n'urugagwa rya Rwanda Amerika. Ariko tomatiko si nivuze mba muri Malawi.
Yego
mbo Rwanda Amerika ni radio dukunda kandi twumviriza cyane, ariko hari ibintu bimwe bidutangaza kuri Rwanda Amerika. Nkuko bagenzanze bari bagerageje kubivuga ubwa mbere, Rwanda Amerika ni radio ikunda gukora cyane mu gihe hari ibintu bitameze neza mu gihugu. Sinzi ko yoba ihari kugira ngo ibyo kubitagenda neza gusa. Twe twavuga duti nimba ari radio y'abanyagihugu nikore mu bintu byiza na bibi, mugabo ibi radio guteranya kuko iyo izi nko mu bibi abarundi baba basanzwe barimwo ugasanga umwihaye umwanya bakavuga nk'ibintu byo gutuka ubutegetsi cyane, ugasanga umeza bikabikunyitse abarundi uza guhura nk'abarundi baba mu gihugu batabatawe ibyo kumenyesha amakuru neza byabagize ko ingaruka nyinshi. Ubwo rero twavuga ko umwe muri Rwanda Amerika mwari mukwiye kuraba ukuntu mufata mu ishinga amategeko y'igihugu y'igihugu cyangwa ayo maradio mukorera ku buryo mudashobora kugira ikibazo biteza ku mutekano w'igihugu. Icyumviro cyane na rise cyane cyo murakoze.
Urakoze Leonce. Reka duhe ijambo Faustin umushinjacyaha Karenga Ramazani aca yishura ibibazo cyangwa ibyumviro byabo uko ari babiri. Faustin miriwe neza? Faustin muratwumva?
Ndabumva rwose.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Izina ry'ikirundi rinde?
Ikanitorera.
Ndolera duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo. Turi kumwe n'umushinjacyaha Karenga Ramazani akaba ari umukuru w'urwego sense.
Kangwa munda mukirike kwanje.
Yarakumva duga ku ijambo.
Ko jewe nashaka kubona yuko iyo ngingo bafashe n'ingingo yaje guhose mu gihe abarundi twe dukeneye gukuramenya makuru avugwa haba mu Burundi n'inyuma y'igihugu. Icyakabiri ni arapigiye neza yuko ari kubera baba baravugishije umuntu yakurikiranwa n'ubutungane niko babahaye akazi umuntu nawe yakurikiranwa n'ubutungane atanamuhaga ifi igihe hoba hariho abandi bantu baba barigeze kuba bahunga mu gihe cyahera ntabwo baba bararonka mu bihugu byo hanze byatuma yari gutuma nabo nyine baca bagira imigenderane mibi hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu. Ikindi cya kabiri nkabaza rero nabo mu gihe ubwira igihe baba bafite ingorane ubu ntibaba bakenera ayandi maradiyo nk'uko ubu aba bandi bariko barakenera amaradiyo ngo kugira ko bari hanze.
Murakoze Faustin Nindorera moshana he Karenga Ramadhani ibibazo bibiri icambere cha Leonce ari muri Malawi nico kibazo cha Faustin mudwe kujamo
ugambere tushimire Leonce nawe nyene yavuze ibyo nari navuze yerekana yuko ari igihe radio usanga bose bayumviriza bifuza yuko itohengamira uruhande rumwe hanyuma Poste nawe nyine ngira ndamwishure neza cyane nashimye icyo kibazo ciwe jewe sindi ubutungane ariko mu gihe uko tubizi mu bindi bihugu byose mu gihe umuntu akiri ku rukiko bijya twita presumption d'innocence uramuha ubu burenganzira bwo kubandanya kwemera yuko icyo cyatuba yaragikoze ariko ari Burundi cyangwa ari mu bindi bihugu mu gihe akironderwa n'ubutungane hajya abantu baratenyenya barindire inahe ikubita ku gahanga kugira ngo bashobore kubandanya nawe iyindi mirimo nuko bigenda mu bisanzwe ariko jewe nyine ku bwanjye nari nabivuze ku ntango naravuganye n'abamwe mu barongoye iyo radio ndabahanuza ndababwira none se ko mubona ko mahaye akazi umuntu yoba ngaha afitaniye ikibazo n'ubutungane ni muba muratenyenya mukarindira ubutungane bukora akazi icyo narakivuganye barahari barashobora kujya kutohoza bakamenya neza ni ukuvuga nifuza yuko tubikisha mu matege tukubikisha mu nzira y'inama n'ingiro ariko rero tubonye yuko atanyisho baduhaye urabona naho hari ikibazo cy'agasuzuguro ko coba kiri ngaho ubonye urwego rw'igihugu rurondeye mu kindi gihugu ku mwumvikano hanyuma ntuboneke ariko ku bijyanye n'uko tuba dufite izindi mvo za politike yuko umuntu yoba yagiye hanze mu zindi radio twebwe ntitwanze yuko umukozi w'Uburundi umunyarwanda akorera hanze mu bindi bihugu no mu bisata byose ariko mu gihe hoba hari mpari hoba hari ngorane igikomeye ni uko abantu bokwicarana bakavugana bakagitora umuti kandi ndazi yuko bizogenda neza mu gihe impande zose zakurikije izo nzira z'inama n'ingingo abantu bakavugana.
Muravuze ikibazo cyo kuba mutaronse igishu hashobora kuba ari agasuzuguro nashaka kubamenyesha ko mu gice cy'Amerika ariho abategetsi baraba icyo kibazo cya FM kandi icyo kibazo kibashikiriye mu bisanzwe barishura mwabandika ikete barishura irindi kete aho rero hashobora kuba hari ingorane za communications zishobora kuba zitageze neza mugabo nta bategetsi ibyo ndabyitse cyane rwose bari mu gifaransa bavuga ko bari professionnel barishyura amakete cyangwa ibindi bibazo byose babajijwe reka ndabona amasaha ariko aragenda turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Emile mwiriwe neza mwiriwe neza muri hega Emile
ndi Bujumbura mu Burundi
izina ry'ikirundi
ni Habumukiza.
Habumukiza murafite ibibazo murafite imubiro tugakujyamo
ego sino randira cyane umwanya sikirenga nagomba ngira uwo mutumire w'iteka kuba ndetse ngira ubundi namushimira kuba yemeye kuza abanyene kwishyura ibibazo by'abanyagihugu. Iki kibazo kijyanye n'ihagarikwa rya
Emile nibaza ko dusubira kumurondera mu kanya telefone wiragiye turasubira kurondera mu kanya reka tube turaha ijambo kandi Guillaume mwiriwe neza Guillaume unatwumva na telefone ya Guillaume nyene mbona mayi ngo ntikwira kora reka duhe ijambo Jean de Dieu mwiriwe neza imirongo iri kwiragorana mushena Karenga Ramadhani turi kumwe halo Karenga Ramadhani twa turi kumwe tuwibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Ndabona amatelefone asa n'ari koragorana mu kigihe turiko turasozera ikiganiro, ariko mu kanya turabandanya kubarondera. Ndi nibaza ko tubabona bose bari ku murongo mu kanya, ariko telefone zisa ni ziriko ziragorana. Ikibazo rero turiko turavuga cyane cyane ni ikibazo gihambaye cyane cy'ingingo yafashwe n'urwego rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi, ingingo yo guhagarika amaradiyo mu gihe cy'amezi atandatu. Amaradiyo akomeye abiri mpuzamakungu aho ni Voix d'Amérique, akaba kandi ni radio BBC, akaba rero n'ibinyamakuru bimwe bimwe harimo na Roho Nubu kinyamakuru cyandikira mu Burundi, akaba rero hariho n'ibindi amaradiyo yagabishijwe. Uyu munsi rero twari twatumiye umukuru w'urwego Sense umushyantahe Ramazani Karenga, tukaba rero turiko turabandanya kurondera ko ndabona telefone zisani ziriko ziragorana. Turizeye ko muri minota nka 10 isigaye dushobora kubabona kugira ngo ibibazo bya byinshi cyane gusi abanywanyi bari kwarondera kubaza ibibazo eka no guterera gutanga ibyiyumviro ni byinshi cyane gusi nkuko bagiye babishikiriza radio Ijwi ry'Amerika. Ni radio benshi bizera kandi babona ko bakunda ikwiye kuba iriko iratangaza amakuru cyane cyane muri ibi bihambaye cyane gusi aho kwiyamamariza amatora ibwiriza shingiro guhindura guhinyanyura ibwiriza shingiro ari igikorwa kiko cyabandanya mu Burundi cyo bwose. Hakaba kandi nayo matora atekanijwe ku igenekezo rya 17 y'ukwezi kwa gatanu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ndabona telefone y'umushyantahe Karenga Ramazani yasubiye kugaruka. Turiko tuvuga cyane cyane umushyantahe Karenga ko hashobora kuba harabaye ikibazo cyo guhanahana izo byiyumviro cyangwa izo bibazo, kuko abategetsi bajeje cyane cyane bakurikirana ikibazo cya FM n'abategetsi nk'uko muri Amerika nka hose bikorwa baba ari professionnel bashobora kuba barishyuye icyo kibazo. Munashakwa mbaze niba mwarimu waranditse amaketa.
Oya amakete yoyo kirafisi ibiro bigaseru kiragi bizumbura, ariko je ni ku bwanje narivuganye kuri telefone turanivugana turazitamitse yuko cyo kibazo cyavuye mu nzira, kuko twarivuganye je nyine kuri telefone nyine ni bakoje kuri ngaho yamirana ukuntu cyo bayi mu cyo bayi cyoza mu nzira ni kuvuga amakete yoyo cyo bigaserukira niko cyera tubigenzwa tukavugana n'abari hagira igendera ibyo ari byo byose byo navuganye n'ingabo Washington DC kuri telefone.
Ego me no kuraba nk'umuntu mwavuganye hari naho ashobora kuba adakora muri ivyo biro canke yatari umuntu. Reka ico kibazo noneho ndabona ko mugiye kucicarira mu minsi ya vuba. Reka ndabona kanya kariko kagenda twasubiye kubona kuri telefone Guillaume muri we neza.
Mwiriwe nyakubahwa.
Mwiriwe izina ry'ikirundi ninde?
Ndayishimiye.
Muri he?
Bujumbura.
Yego murasikibazo.
Sei tadisi kibazo ni cyumviro cyo guterera.
Yego tugakwijambo mu karengato.
Sei wo mugabo karenga na mazani tere ka tumushimire ko ya twitabye mu byumviro by'abanyagihugu. Ikaze tadisi se. Kavuga ngo irango barafite ubuhinga ngo cyangwa babandikira abo babandikira gusumba andi maradiyo. Kuba aho bamaze kuyugarira ira kuba bamaze guhagarika ibiganiro bizaho baracarika indi mu Burundi ni bangahe bamaze kubishima kuba telefone cyangwa kubandikira ibi bya Amerika ilangai wa mtegu sima yuko mwa kora na vita mwa kora neza tayari wanyo mbona yuko awa wika ya mtiku bala kata wa kundi tena wanyo wabili kusagwera kwa kata na kushukuyu mwuzi ikata na hese dicho mrakoze
mrakoze gyo mwereka jene jambo Elisa mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederick
mwiriwe neza mwini hee Elisa
Herere muri Australia y'uburengero.
Australia yo mu burengero izina gikirundi ninde?
Izina gikirundi yitwa Bigirimana.
Bigirimana murafite ikibazo murafite cyumviro?
Hari icyumviro kumbura nagomba shikirize.
Yego.
Cya mbere nagomba mbuce kora ko ndabona umwanya watujyanye.
Yego.
Nagomba musore gatonya abantu bavuga yuko radio ijwi rya Amerika ihengama cyane se ivuga ibi bigusa bikoregwa mu gihugu oya. Ntabwo ariko no bifata bitewe nuko radio ijwi d'America nk'abanywanyi tuyumviriza bavuga ibi amakuru aba ari karavugwa muri uwo mwanya so ni kuvuga yaba mabi aravugwa yaba naneza kandi aravugwa so ntabwo bahenga makugwanje ruhande kuko uko jewe namana kurikira amakuru buri munsi nuko ivuga amakuru agezweho ari karavugwa muri icyo gihe hanyuma akantu ka kabiri gusa nagomba mvuge n'umurundi kumbure ari mu mahanga iyo ngingo tenise yafashe yo kugara amaradio nka BBC na n'ijwi rya Amerika numva umengo yaduteye amakenga kubera ko ari ingingo ifashwe mu gihe cyimirije ibihe by'amatora mu by'ukuri amatora iyo yimirije mu gihugu cy'u Burundi nkatwe abarundi turi mu mahanga ntabwo kiba ari igihe cyiza cyane tuba twumva yuko turemye bitewe n'uko twama twumva ingene ibintu bigenda n'ingene ibintu bikoreka ubwo rero nk'iradio kumbure yashikiriza amakuru y'imvaho twemera nka BBC cyangwa ijwi rya Amerika twumvise ko yubwo muri icyo gihe dushobora kwiyumvira yuko hari amakuru menshi
tushobora
bitewe n'uko hariho amakuru menshi mushikiriza ayandi maradio aramutse ashikirijeyo acagirwa ko yugagwa ariho kuba batari bwa bugarire sinzi cyari cyarabaye hanyuma nohereza ko nimba bishoboka sirivupe abayobozi b'ijwi rya Amerika mukwakwanye mukore ibishoboka byose kugira ngo mwegere ubwo buyobozi babereke amakosa mwakoze nimba muyemera nimba mutayemera ariko mugerageze mu yandi majambo mukemure icyo kibazo kugira ngo amatora ntagere cyangwa se ntabe iradiye itari cyakora ko batuhanguye murakoze
urakoze Elisa Bigirimana ku byumviro n'ibibazo mushikirije mwavuze ivyerekeye amasezerano ya ijwi rya Amerika mwabivuze nk'ababizi na amasezerano amateka agenga ijwi rya Amerika aravuga ko inkuru zivugwa uko ziri zaba nziza canke mbi reka rero mushika ntare karenga Ramazani umunota umwe wishuwe kuri ivyo bibazo bibiri vya bashika ntare babiri Guillaume na Elisa Bigirimana mukanye gatunda guhari umunota umwe turafise ndabona kanya kagi
nabashimye bose babiri nkuko babivuze nuko twebwe nibabandi basuzume ibyo tubagiriza namwe mu ishure hanyuma abanyeni bacu bahite nabo nyine bagira umurongo bafata imbere y'uko yarara ariko tuba twaragize amakosa cyangwa zaramirike zaragize amakosa twarabandikiye mu cy'ishure rero nyuma yo kutwishura hanyuma zobimenya kandi tugishyira icyo sabona
ndagusibiye cyane kuri izo nyishu ngufi mwuduhaye
Abanywanyi n'abakunzi b'izwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 7,325. 9,585, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575, naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,603. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
mushyana he karenga Ramazani nashaka ndabashimire cyane gose kuba mwigoye mukaza mu kiganiro cyacu uyu munsi ndabashimiye kunyishu ekano kwibaza mu ishuri y'abanywanyi biradio ijwi ry'America turashimiye cyane cyane n'abanywanyi biradio ijwi ry'America baduteye akamo bagashiriza ivyiyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye cyane gose eka turize kandi ku ijwi ry'America rizobandanya ibashikiriza ibiganiro kuba no kurizwa FM bikaba mu misi ya buba. Mugire rero mwese umugoroba mwiza turabifurije amahoro.